mwandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda no muri studio 18 muri komena Jo Diane nahazwe ndongo ibigano n'amakuru tubafitiye muri kano kanya ikaze mwese nshuti bakunze.
Baza kubara bambariye metero imwe mu gihe cyabo cyo kuza gusenya ngo bakore umuhanda bafata metero ebyiri na 80. Niba bakubariye metero imwe bashaka gutwara izindi ebyiri z'agatuza.
Aba ni bamwe mu banyagihugu mu murenge wa Nduba mu karere ka Gasabo mu gihugu cy'u Rwanda bidoga bavuga ko batanyugwa n'ishumbusho baronka mu gihe leta iba yabatwaye ubutaka bwayo ku nyungu z'igihugu. Turabigaruka ko handi hato mube hafi ya maradiyo yanyu. Tuza kandi kubabwira n'ivyerekeye urubanza rw'uruganda rw'itabi rwa nyakwigendera Sinaporo Rwigara rwutashoboye kumvirizwa uno munsi mube hafi ya maradiyo yanyu. Ako imbere kuja kwidoni do izo nkuru nce ku masonga n'izindi ndabafitiye ntarize kubabwira mbanze ndabwire muri make ko naho yasabwe n'umukuru w'inamashinga mateka na CP Lucy kubararindira gushikiriza ijambo rya buri mwaka kwa shinga mateka n'abakenguza amateka. Perezida wa Amerika Donald Trump ari mu myiteguro yo gushikiriza iryo jambo abicishije kuri televiziyo azuba ari ku mugoroba wa kabiri tariki ya 29 z'ukwezi kwa mbere. Ni mu ndwiza ivyo vyashikirijwe n'ujeje kumenyesha amakuru mu biro vya perezida arivyo White House. Hari n'ubundi buryo Trump ategekanya gushikiriza iryo jambo mu kindi kibanza mu gihe ivyo vyo mufana ni nko mu myiyamamazo ya politiki naho nyene azobihabwa n'icuka kizoba kihari bivanye n'imirimo ya leta itarongera gutangura nk'uko abategetsi mu biro vya perezida babisigura. Na CP Lucy mu ndwi iheze muribuka ko yari ahanuye perezida Trump kwegezayo iryo jambo ataruko naho amusaba yuko yodirungikira abashinga amateka n'abakenguza amateka kabiciye mu nyandiko gusa. Yashikirije amakenga ku mutekano w'abategetsi bazoba bahari kuko yica kane c'abakozi mu nzego zicungera umutekano bari mu bakozi ba leta kuva mu kwezi kwa 12 batararonswa imishahara kubera ko ibikorwa vya leta n'ubu bitarongera gutangura. Bwego ijambo State of Union umukuru w'igihugu ashikiriza buri mwaka wamye ari umugenzo aho abakuru ba leta z'umwe za Amerika bashikiriza abanyamerika n'amakungu ivyo barangu ye hamwe n'imigambi ya kazoza ku Banyamerika. Senare mu Burusiya yaranse kurekura umugabo w'umunyamerika afunzwe yagirizwa gusuma urusaku nyuma yaho yemereye gutanga ingwati. Paul Whelan yahoze mu gisirikare cha leta z'umwe za Amerika yitavye senare y'Moscow hejo kwa kabiri asaba kurekugwa. Yafashwe mu kwezi kwa 12 umwaka wa 2018. Umucamanza yaciye urubanza rwa Paul agumizwa mwibohero gushika n'imiburiburi mu mpera z'ukwezi kwa kabiri mu gihe yo kwagirwa n'icaha cyo gusoma urusaku ashobora gucigwa igifungo c'imyaka irenga 20. Umuvugizi w'ubushikiranganje bwa Amerika bujeje imigenderanire n'ayandi makungu yasiguye ko Amerika ibandanya isaba Urusiya gukurikiza amategeko mpuzamakungu kandi ngo buce imanza zibereye ku Banyamerika bose bafungiwe mu Burusiya. Hari amakuru ataremezwa avuga ko Urusiya bwoba bwarapfunzwe Paul kugira ngo buremere Amerika nayo irekure Umurusiya kazi. Maria Butina yemeye ko yakoreye leta y'Uburusiya aha muri Amerika. Ku mugabane wa Afrika, perezida wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa asaba ko igihugu kibanye cha Zimbabwe gikurwaho ibihano cafatiwe n'amakungu kugira ngo bishobore kugifasha kwisununura mu butunzi. Ramaphosa ategekanya kwitaba inama mpuzamakungu ku butunzi iriko ibera i Davos mu Swiss inyuma y'amezi atandatu habaye amatora y'umukuru w'igihugu muri Zimbabwe. Ico gihugu kiri mu bibazo vy'ubutunzi. Ubukene bw'ibifungurwa hamwe n'ibiciro by'igitoro byaduze byatumye haba imyerekano mu gihugu cyose. Perezida wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa avuga ko leta yiwe iri mu biganiro na Zimbabwe byo kuraba ingene cofashwa kuva mu bibazo by'ubutunzi kirimwo. Akavuga ko yizeye ko ubutunzi bwa Zimbabwe bushobora kongera kwisununura mu gihe ibihano Zimbabwe yafatiwe vyokurwaho. Ku butegetsi bwa Robert Mugabe Murantunga, leta z'umwe za Amerika hamwe n'umuryango umwe bwa Buraya barafatiye ibihano abategetsi umugambwe uri ku butegetsi. Abakuru mu gisirikare hamwe n'amashirahamwe amwamwe ya leta bagirizwa kwiba amatora hamwe no kubangamira agateka kazina muntu. Radiju ya Amerika isamirana Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mukayumva muri mu Rwanda kuri FM 104.3 mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25 31 na 41 ku mugoroba ni kuri metero 19 na 22 turi kandi kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu com no kuri Facebook VOA radio yacu ikiganiro ni wanyu mu ntara
Nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mikambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Umucamanza muri sentare y'intango ya Kaciro mu gisagara cya Kigali ntiyaburanishije mu mizi urubanza ruganda rw'itabirwanya kwigendera Sinapolo Rwigara ruregamwo ikigo c'amakori n'amatagisi ibindi kwino nkuru na mugenzi wacu mu Rwanda Eric Bagire ubusa
Iburanisha mu rubanza rw'itabirwanya kwigendera Sinapolo Rwigara ruregamwo ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro n'umuhesha w'inkiko w'umwuga Maître Vedase Habimana guteza mu cyamunara Fond de Commerce y'uruganda binyuranije n'amategeko ryibanze ku nzitizi zazamuwe n'uruhande ruregwa mbere y'inzitizi ari ku mucamanza yabanje kwiyamu w'amahoro Anne Rwigara umuyobozi w'uruganda PTC na musaza we Rugwiro Ariosté Rwigara kuko ngo bafataga amajwi mu rukiko batayifitiye uburenganzira Anne Rwigara yasobanuye ku rubanza rw'urwabo kandi ko ababuranaga bavugaga buhoro adashobora kumva ibivugirwa mu iburanisha bityo ko gufata amajwi byari bumufashe kuzumva ibikubiye mu miburanire Umucamanza yategetse ko gufata amajwi bihagarara maze burungu ushaka kumva urubanza gatambuka gahagarana n'impande ziburana Anne Rwigara na musaza wa Rioster Rwigara bategetswe kuzimya telefone maze Anne Rwigara atambuka hagarana n'umunyamategeko wunganira uruganda rwabo Uruganda rw'itabi PTC rwatanze ikirego mu rukiko rw'ibanze rwa Kakiru mu mujyi wa Kigali gisaba guhagarika no gutesha agaciro cyamunara ya Fond de Commerce yabaye mu ntangiro z'ukwezi kwa 2018 ruravuga ko byakozwe binyuranije n'amategeko abunganira baregwa barimo Maître Jean-Clément Gatera ku ruhande rwa Rwanda Revenue Authority barasaba urukiko kutakira iki kirego baravuga ko ari ikirego ku rubanza rw'imisoro bisunze inyigo z'amategeko bavuze ko imanza z'imisoro ziregerwa mu nkiko z'ubucuruzi aho kuba mu nkiko zisanzwe bagasanga urukiko rw'ibanze rwa Kakiru rutabifitiye ububasha Maître Janvier Rwagatare wunganira uruganda rw'itabi rwa Rwigara yabwiye urukiko ko ikirego gisaba guhagarika no gutesha agaciro cyamunara gitangwa mu rukiko ruri hafi y'aho iyo cyamunara yabereye mu gihe iyo cyamunara yabereye imasoro ku biro bya Rwanda Revenue Authority yavuze ko amategeko atumura ko n'umuhesha w'inkiko akoze iyo cyamunara ashobora kuregwamo iyo hari ibyo bashaka kumuryoza Maître Gatera ariko agakomeza gusobanura ko ikirego cyatanzwe kidatandukanye n'imanza zaburanywe kuri iyo misoro umucamanza mubajije ubugira kabiri niba yumva icyaregewe mu rukiko rw'ibanze rwa Kakiru Maître Gatera yasubije ko ari ugutesha agaciro cyamunara bitewe n'impaka zavutse mu migendekere yayo umucamanza yongeye kumubaza niba urukiko ruzaburanisha urubanza rw'imisoro cyangwa se niba ruzaburanisha ku byakozwe muri cyamunara yasubije ko hazaburanishwa ku iteshwa agaciro rya cyamunara yakozwe hagamije kwishyuzwa imisoro abunganira Vedaste Habimana umuhesha w'inkiko w'umwuga wateje icyamunara abo ni Maître Fatuma Mukakibibi na mugenzi we Maître Baje n'ibyiringiro babwiye urukiko ko abamureze hari ibyo batabanje kwibazaho baravuga ko uruganda rw'itabi rwa Rwigara rwagombaga kubanza kumenya uwo rurega aho rumurega n'icyo rumurega nabo baravuga ko ari umuhesha w'inkiko w'umwuga bityo ko yagombaga kuregwa mu nkiko z'ubucuruzi kuko icyo yakoze ari ugushyira mu bikorwa cyamunara ya Fond de Commerce y'Uruganda umucamanza yongeye kubaza uruhande ruregwa niba nta zindi manza zabayeho Maître Baje n'ibyiringiro asobanuye ko ubuyobozi bw'imisoro bufite uburenganzira bwo gukomeza kwishyuza imisoro kabone niyo haba hari zindi manza zikiburanwa umucamanza yakomeje kumubaza niba yemera ko hagati yabona uruganda bemeza ko impaka zikiriho cyangwa se niba zararangiye Maître Byiringiro yavuze ko impaka zikiriho kuko uruganda rwishyuzwa umusoro rutemera yavuze ko hatitawe kuri izo mpaka ikigo Rwanda Revenue Authority kizakomeza kwishyuza uruganda rwa Rwigara kayaboga kabaka muri miliyari 6 z'amafaranga kugeza uwo mwenda urangiye Maître Rwagatare wunganira uruganda rw'itabi yakomeje gushimangira ko ikiburanwa mu rukiko rw'ibanze rwa Kakira atari imisoro ahubwo ari hagarika n'itesha agaciro rya cyamunara akavuga ko byaba ikinyuranyo n'ikiburanwa igihe uruhande bahanganye rwaba ruhakana ko iyo cyamunara yabayeho Nyuma y'izo mpaka umucamanza yabwiye impande zombi ko agiye kuzisuzuma akazatanga icyemezo ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa mbere. Kugeza ubu icyamunara ya Fond de Commerce y'Uruganda yatwaye umutungo wose w'Uruganda, abanyiruganda bavuga ko yakozwe bataramenyeshejwe igihe izabera n'igenagaciro, ndetse bakavuga ko bataza yavuyemo, ariho bahera baregera ko yakozwe binyuranije n'amategeko. Ku rundi ruhande kandi hari urundi rubanza rubangikanye n'uru, ikigo Rwanda Revenue Authority kiregama abanyamigabane n'abayobozi b'Uruganda ko bagize uruhare mu micungire mibi yatumye rutishyura umusoro. Mwiburanisha riheruka umucamanza mu rukiko rw'ubucuruzi yategetse kuwa Mahoro Anne Rwigara, umuyobozi w'Uruganda icyarimwe n'umunyamigabane, ndetse na Neza Yvonne wari umucungamutungo wa PTC n'umunyamigabane, bazaryozwa iyo misoro. Yabahamije uruhare mu micungire mibi n'urubanza rugeze mu bujurire. Uruganda rumaze umwaka usaga rufunze imiryango, bivuga ko rwishyuraga miliyoni zibarirwa muri 300 z'amafaranga nk'umusoro wa buri kwezi. Ibyo kwa Rwigara na Leta y'u Rwanda byatangiye kuba bibi cyane kuva mu ntangiriro za 2015 akimara gupfa. Leta ivuga ko yazize impanuka mu gihe umuryango we wege ku rupfu rwe kuri leta. Iyi misoro ikomeje kuvuga ko kwa Rwigara batishyuye mu bihe bitandukanye, bavuga ko ishingiye ku mpamvu za politiki. Bagira ubusajwi rya Amerika i Kigali.
Tukiri mu Rwanda, bamwe mu banyagihugu bo mu murenge wa Nduba mu karere ka Gasabo bakomeje kwidoga ko batanyugwa n'imishumbusho bahabwa mu gihe aho baba hacishije ibikorwa by'inyungu rusange. Asumta Kabuyi atugire ku muriri w'ino nkuru.
Ni kenshi abaturage bavuga ko bangirijwe imitungo mu bikorwa by'inyungu rusange, ariko bikarangira batabonye ubwishyu bakeneye. Mu murenge wa Nduba mu karere ka Gasabo harimo gutunganywa umuhanda uzashyirwamo kaburimbo. Abawuturiye bamwe bemeza ko bahawe ingurane, abandi bakavuga ko batanabaruriwe imitungo yabo yangijwe.
Mu gihe ibikorwa byo gukora umuhanda byatangiraga, baraje bazana imashini ziritura urukuta rwange rw'amabuye, ikibazo mburu wakimfasha.
Nje baza kubara bambariye metero imwe mu gihe cyabo cyo kuza gusenya ngo bakore umuhanda, bafata metero 2.80. Niba bakubariye metero imwe bashaka gutwara izindi 2 z'agatuza.
Negeranye n'abandi baturage, umuturage wo ku ruhande rwanjye baramubariye, n'uwo munsi baramubarira, ariko nge ntago bigeze bambarira.
Nuko ndi munyarwanda ndi kavukire. Kaza abandi banyarwanda, niba abanyamahanga ufite ubutaka mu gihugu bagiye kubutwara bakwishyura.
Aba baturage bavuga ko bagiye kumara umwaka bashakisha uwabakemurira ikibazo, ariko bikarangira badahawe igisubizo gihamye.
Bo barambwira bati nta kintu tuvugana nawe, twe dukora imihanda uzajye ukarere. Bimaze imyaka 2 nabuze uwandenganura.
Ikibazo mbabwiye ati ntago byashoboka ko musenya ahantu mutabase, bantegeka kwandikira umukuru w'akarere ngo niwe uzagikemura. Nta niba twara kubariye metero imwe tukaba tugiye gufata ibingibi bijya hejuru senya amabati wegeze y'ibaraza, twebwe tubona umuhanda.
Navuze ngo bambarire, bavuga ko umunsi injenyeri w'akarere ambwira ngo ntago bajya babara munsi y'umuhanda.
Umuyobozi w'akarere ka Gasabo Bwana Rwamurangwa Steven yabwiye Radio Ijwi rya Amerika ko ikibazo cy'abaturage bo mu murenge wa Nduba bagikemuye, ariko yizeza abasigaye ko bazabikemura mu nama rusange bahuza n'abayobozi.
Usibye wenda umuturage umwe cyangwa babiri bafite utubazo twihariye turibuze gukurikirana, ariko ubona abenshi twarabishyuye, ndetse n'abo ngabo ushobora gusanga bamwe barishyuye ariko hari ugaruka atariko. Inzu yanjye ndashaka ko muyijyana yose, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko ubundi bikeya bisigaye byuje kurekarama, wenda yuko hari ikibazo yagize. Hari n'ibyo baterwa na wenda na rwiyemezamirimo, hari nk'utegereye umuhanda nta n'icyo tumushakaho, umuhanda utazahanyura, ariko rwiyemezamirimo akahaparika imashini wenda zikagira n'ibyo zangiza, ati nimunyishyure. Ibyo rero nibyo tuzakemura, tuzabikemura ejo mu nteko z'abaturage.
Mu mpera z'umwaka ushize ubwo Minisitiri w'Intebe yari mu Nteko Ishinga Amategeko y'u Rwanda avuga kuri politiki y'imihanda, hagaragajwe ko hari aho Leta yica amategeko mu kwimura abaturage ku nyungu rusange. Senateri Bizimana Evariste yari yavuze ko Leta y'u Rwanda ikwiye guhagurukira iki kibazo kigakemurwa mu maguru mashya, amategeko adakomeje kwicwa.
Hari itegeko rijyanye no kwimura abaturage ku nyungu rusange ririmo riricwa cyane mu masezerano ariho kuvuga mu gihugu cy'u Rwanda, aricyo cyita kuri expropriation. Icyo badusobanurira ni ukuvuga ngo babarurira abaturage ngo basanze hari indangamuntu zituzuye, ngo basanze badafite konti, ariko ibyo bikaza nyuma y'uko umuhanda wuzuye. Icyo ni ikibazo Leta yagombye gushyiramo imbaraga, kuko babarura hakorwa etude y'umuhanda uzubakwa, batanga isoko, bagera kuri finalite kugira ngo umuhanda ukorwe. Icyo gihe cyose itegeko twarigishije.
Itegeko ryerekeye kwimura abaturage ku mpamvu z'inyungu rusange rigena ko indishyi yemejwe yishyurwa mu gihe kitarenze iminsi 120. Gusa akenshi ibi ntibikunze gukorwa kuko hari aho usanga haba hashize imyaka irenga umwe cyangwa ibiri cyangwa itatu abaturage batarahabwa ingurane. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Aho kera sentare y'Iparis mu Faransi irumviriza urubanza Burundi ruregamwe umushingwa amanza n'umubirigi Bernard Manga hamwe n'umwanditsi w'Umurundi David Gakunzi habaga babiri bagizwe ubeshi no gushikuza amakuru y'ubwicanyi bwa bwarakorewe mu ntara ya Karusi mu Burundi mu 2016. Ayo makuru yaciye kuri televiziyo y'Abafaransa France 3 ibindi ku inkuru na mugenzi wacu Kigali Pierre Claverne Nkuru.
Inkuru Maître Bernard Menge na David Gakunzi bagirizwamo ni yerekeye ireresi yashyize kuri televiziyo France 3 itariki 13 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'2016. Yavuga ko mu ntara ya Karusi ugwaruka rw'imbonerakure wegamiye umugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD wabagwari ko gwica abantu. Iyo reresi yerekana urupfu rw'agashinyaguro abo bantu boba barishwemwo. Maître Bernard Menge na David Gakunzi bahawe ijambo n'iyo televiziyo bemeza ko ubwo bwicanyi bwabaye. Abo bagabo baseguye ko abishwe barabatavuga rumwe n'ubutegetsi. Inyuma y'amatohoza hanitse vyabonetse ko ururimi abantu bari muri iyo reresi bavuga atari Kirundi ahubwo ari Gihausa kivugwa mu bice vy'uburengero bwa Afrika mu bihugu vya Niger na Nigeria, kandi ko ayo masanamu atarayo mu Burundi. Aho niho umukuru w'igihugu cy'u Burundi yafatiye mu kwitwarira abo bagabo babiri. Perezida Petero Nkurunziza abagiriza ububeshi ugushikuza no gutyoza urwego rw'umukuru w'igihugu. Mu gihe urwo rubanza ruzokumvirizwa ku minsi ya kane no kuwa gatanu muri iyi ndwi i Paris mu Bufaransa, umwe mu bazokunganira Menge na Gakunzi avuga ko ari uburyo bwo gushaka gutesha agaciro no guca intege Maître Menge kuko ari mu bashingwamanza bakurikirana dosiye y'ibirego byatwawe muri sentare mpuzamakungu mpanabyaha CPI. Ivyo navyo ni ibirego vy'ihonyangwa ry'agateka kazina muntu bikekwa gukogwa n'inzego za leta. Mu kiganiro cihariye Maître Arménie Yongere yahaye Ijwi rya Amerika avuga ko we na bagenzi we muri sentare i Paris bazoboneraho akaryo ko gusubira kuvuga amabi akogwa mu Burundi.
Ibyo byose biri mu rukurikirane ko kugira bashobore kujuragiza abariko bunganira imiryango yituye sentare mpuzamakungu mpanabyaha. Ariko turi ku ruhande rwacu tuzodohokerwa kandi turazi neza yuko atavyo bafise bitwarira umushinga wa manza ariko afashe imiryango bariko barasamaza bariko bagerageza kujuragiza bariko bagerageza kwica amatohoza ari karaba. Ariko twebwe dusanzwe dukorana n'urya mushinga wa manza w'umubirigi Bernard Menge ugambi tuzojya kumushigikira i Paris mu Faransa kugira twerekane neza yuko ivyo bariko baravuga vyabereye Karusi canke bibaza ko bariko baragiriza urya mushinga wa manza ariko afashe imiryango inzirakarengane yuko ari kugira bamubuze umwuga ariko arakora. Twongere twereke iyo sentare amabi akogwa mu Burundi, ubwicanyi bukogwa mu Burundi.
Maître Niyongere avuga ko bitazobaca intege mu rugamba batanguye rwo gutwara ibirego irahe muri CPI.
Ahubwo twebwe biko biduha ingufu kuko biko biduha umwanya kugira dushobore kwereka amakungu ingene ivyaha vy'u Burundi bikogwa kandi bikogwa vyigishijwe n'inzego zitwara Burundi. Nibaza ko rakajyo keza kugira bashingisha urubanza mu bihugu hari ubutungane kuko bezobona neza yuko ubwicanyi bikora mu Burundi bwategereza gukurikiranwa cyane n'amafungu hari naho batazi biri kubera mu Burundi. Tuzobibereka tuko turabitegura byose.
Naho biri uko Maître Niyongere nawe nyene aremera ko ireresi yerekanywe atariyo mu Burundi.
Irya reresi berekanye si reresi yabaye yafatiwe mu Karusi, ni reresi yabaye mu bindi bihugu, ni reresi yari kirigishinzwa ko imbonerakure kugira baje kwica abantu bisunze ivyo babonye.
Namubajeje ko bitazohava bigaragaza ko n'ivyemezo batanze muri CPI atari vy'ukuri.
Oya, ivyo nibaza yuko utunganya kugira bushobore kwemera kugira amatohoza mu vya mu bintu bafise dosiye bafise baba bafise ivyerekana neza yuko icaha cyakozwe. Kuko yaba ivyo twatanze atari vyo, nibaza ko sentare mpuzamakungu mpanabyaha irimwo abacamanza n'abashikiriza manza bakomeye bafise uburambe mukazi batoshobora gukorera ku bintu bitagira aho bifatiye. Ikindi naco nuko murazi ko hari n'umugwa w'amatohoza wa ONI umaze kwerekana amaraporo atari make kwerekana yuko ivyaha bikorwa mu Burundi ari ivyaha vy'agahomera buno. Urumva se se nare muzo makungu yonyene hari ibindi byose bisunga kugira bashobore kwerekana neza yuko ivyaha bikorwa kugwa mu Burundi ari ivyaha bikurikiranwa na masentare muzo makungu nka sentare muzo makungu mana vyaha.
N'abayobozi ba televiziyo France 3 nabo nyene baritwariwe. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza abagiriza ko bakwiragije ibihuha n'inkuru zitarizo. Leta y'u Burundi yagiriza abo bagabo kandi ko bifatanije n'abashatse gutembagaza ubutegetsi. N'uwo Maitre Armen Yongere umwe mu babunganira ntarabwagiza n'ubutegetsi bw'igihugu ciwe. Yamarabo nabo bavuga ko ubutegetsi bw'u Burundi bubahora kuvugisha ukuri no kudomora urutoki ku vyaha vy'ihonyangwa ry'agateka kazi na muntu. Baramaze gushikana mbere ibirego birenga 1,600 muri sentare mpuzamakungu mpanavyaha CPI. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, kubwijwi rya Amerika.
Pierre Claver Niyonkuru acakorerwa mu ngata na mugenzi we muri Congo Vedaste Ngabo hatubwira iby'impunzi z'abarundi bahungiye mu ikambi ya Murongwe batera ivyatsa amafaranga bakwa na polisi mu gihe hari umwe muri bo apfunzwe. Reka twumve ibindi ku ino nkuru.
Kimwe n'abandi baturage b'abakongomani batuye mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, impunzi z'abarundi ziba muri inkambi ya Murongwe zivuga yuko amafaranga zisabwa n'igipolisi kugira ngo bazire kuri yo zafunzwe ari menshi cyane ugereranyije n'ibyaha ziba zakoze birimo kugwana, kwiba ndetse no kutishura madeni.
Kuko ibiba ngana kamara amazi akarorero kuri jenye niko ndavuga nagize ndacyitaba muri brigade kumva z'amatohoza, ariko amatohoza ntiyakozwe, bambwiye tijya mu gasho gusa. Nagize nshabaza bambwira ati wewe icyo twakoroneye kuva kera, wewe twakoronereye wahanye ngo banyagirije kugwana n'undi muntu baje bagigira amatohoza asanga ndera abatire twe twagufashe ntituve imbere. Uko komiseri y'igipolisi ajejwe umutekano aha mu ikambi nyene yacu ya Murongo yace avuga ati wewe utegeza gutekura bicu tanga kugira uve ngaha. Yego kubera nzi ko ikibanza ntari ndimo kitari cyiteka kandi ari nk'umugenzo kwaratanze amafaranga agera ku 5,000.
Izi mpunzi zimaze umwaka wose muri iyi nkambi zivuga yuko zicibwa kayabo k'amafaranga menshi kandi ntawo ziyavana kugira ngo igipolisi kibe cyazerekura. Zimwe muri izi mpunzi nubwo zanze kuvuga amazina yazo kubera impamvu z'umutekano zihamya yuko zihombesha amakarita zihemberwa amafaranga yo guhahisha zihabwa n'ishiramwe rya PAM kugira ngo zibone amafaranga ya mande zitanga mu gipolisi yo za funzwe.
Mukumu yamaze iminsi bamubwiye ngo zana mahera yayabuze akabura n'umugombera ikaratugaca usangana umuntu w'umugabo yandikiwe 1,200 mugabye 1,200 agacaza umuntu amugura ikarata ku kwezi akamureza 7,000 nimba mugaca bamuciye 10,000 urumva kwa mezi abiri acagenda muri bya 10,000. None abatuzanye bakavuga ko batuzaniye abo bantu atanicyo batumara n'umutekano wabo tubabonana baje babona ko twebwe abarefugee twese tuzava tubahemba umurefugee mere guhemba umupolisi gute tubacira amahera natwe bwo bwiwacu turiko turicwa n'inzara bigende gute kugira tubane nabo bantu
ngo mufite ikibazo cy'amande babaca
baduca amande menshi kandi nyine ayo mande baduca tugahiga ntaho uri buyakure cyutanki karata yarashyo karata yarashyo namba ubufise umugore n'abana umugore namuca mutorana mu meza ngahe ntaho umuntu abigoreza akazungende gukorondera ya mahera.
Usibye iki kibazo cyo gusabwa amafaranga menshi bikorwa n'abapolisi b'imurongwe ku mpunzi ziba zifunzwe, hari ikindi kibazo cyo kuba abapolisi bo muri inkambi bafatikanyije n'igisungusungu bajye bafunga nabi impunzi baba bafatiye mu makosa
ngahe iwacu mu Murongwe muri siti ya Murongwe ngahe kibazo kudufunga ni kibazo kinini cyane kubera two turafatwa mengo ntitwoba turi nk'impunzi cyangwa twoba turi nk'abarefije two dufatwa n'abajeje umutekano nabi ko batunyanyasa badukubita badufata nk'uko tutari. Twosaba yuko vraiment nk'umuyobozi wa CNL na HCR bogira icyo badufashije ngaha mu nkambi ya Murongo kutongerereza umutekano no guhereza inyigisho cyane ngaha abapolisi n'igisungusungu kize kimenya agateka k'umurefije icaka ariko ngaha muri cya Murongo
bigenda
nk'akarorero nk'iyo umupolisi cyangwa umusungusungu aze kugufata agufata mengo uri nk'imbo uri nk'igisuma cyangwa wishumwisha umuntu baguterera mu modoka bagukubita baguhonyanga bagukubita mengo n'umuntu ngira ngo uza gushika mu gasho bakugize intere.
Komiseri wa polisi muri inkambi Inspector Imura avuga yuko nta mafaranga yamande bakize impunzi zo mu nkambi ya Murongwe kuko inkambi kiri nshasha kandi izi impunzi nta bushobozi zifite bwo kwishura amafaranga yamande. Saba bonyine basabwa gutanga gutanga amande y'amafaranga ari hagati y'ibihumbi 10 kuzamura ahubwo n'imijyango ifungishije impunzi zo muri inkambi iyije mu ibyo kuri gereza yo mu nkambi aho polisi bo bacunze gereza basaba bagemuye gutanga amafaranga 500 y'amakongomani kugira ngo binjize ibiribwa muri gereza
iyo muntu afunzwe kugira ngo tumugemuririnja dutanga amahera igihumbi kugira ngo azinjire mu gasho
500 ariko
oya abapolisi banka igihumbi urumva aradutanze amahera igihumbi n'ingi azinjira
mwomenye yuko mwego go guca amakosa kogo n'abakozi b'amashiramwe atandukanye akorera muri inkambi harimo abapolisi ishiramwe rya SR ryashizeho dusanduku tw'ibitekerezo mu rwego rwo gufasha izi mpunzi kugaragaza amakosa zikoregwa Vedaste Ngabo ku bwijwi rya Amerika imurongo mu ntara kivuye amajyepfo
Mukiganiro camagara y'abantu cuno munsi mugenzi wacu Bujumbura Diane Ndonse yegereye muganga Belize Kaneza bayaga kungwara ya zona.
Muganga Belize Kaneza asigura ko ingwara ya zona itegwa n'umugera w'ingwara y'ibihara bifata abana bakiri bato. Kubera ko uwo mugera ari wo virus varicella zoster utigera usohoka mu mubiri naho umwana akiri bihara uragaruka ukamutera ingwara ya zona igihe umubiri utagumanya abasoda bakwiye bawugwanira. Uyu muhinga mu kuvura indwara zo kurukoba arasigura igihe bagabanuka
gutakara nk'umuntu ariko aragira mu zabukuru tuvuge nko guhera ku myaka 50 cyangwa irenga hamikindi ni indwara zimwe zimwe zituma ubwo bushobozi bwo kwigwanira bugabanuka tuvuge nko umugera wa sida kanseri cyangwa uburuhe bw'umubiri cyangwa umwitwarariko urenze bishobora gutuma ubwo bushobozi bugabanuka nk'umenye kwa agwaye nk'uwo mugera wasida agafata imiti hakiri kare kugira ngo ntarinde gushika aho indwara zimusinzikaza
hano mu gihugu iracaboneka mbega hari urugezo mwamufise eba ibonekako
urugezo nambeshe sinzi biharuro yo bigeze kumuga uko ndabibona imisi yose mu kazi kanje nuko ho mwiyinga ndaronka nk'abantu bashika nka batatu batanu ngurumva hariho nawe bataje kuri jewe bakajanga nko kubaje ne hadise nukuvuga yuko ko iyo ngwara irashahari cyane turetse nabo baza kwivuza hariho na benshi tuzi yuko kenshi bataza kwivuza novuga yuko iyo ngwara irashahari cyane
aha muganga abandanya sigura ukwifata
itangura umuntu yumva udusonga canke ubabare canke ukumva umenga umuntu ariko arasha atarikina kimwe yibona ko kumubiri hamaheze nk'umunsi umwe canke ibiri akavyuka abona uduhere twinshi dutonze turi hamwe turimo amazi kenshi ikunda gufata
tuba turi hamwe turundanye canke tuba dutonze umurongo
turarundanye hama tukaba dutonze icarimwe kenshi igafata mu gikaraza canke mu mugongo canke kunda mbese no kubihimba byirondoka irajaho no mu maso kenshi irajaho
ingwara ya zona nubwo itangura izano duherehere nk'izindi ngwara zimwe zimwe muganga Belize Kaneza asigura ko yoroshe gutandukanya nizo zindi
ikimenyeso cyane novuga nti kiyerekana nuko ifata igihimba kimwe cy'umubiri n'ukuvuga ifata iburyo canke iwubamfu mugabo ntishobora kuza icarimwe iburyo ni wubamfu hama utwo duhere tukababaza cyane
umuntu akiyagaza
turajyana hari igihe dushobora kwiyumisha two nyene haheze nk'iyinga rimwe canke zibiri hariho n'igihe bisaba yuko urinda gukoresha imiti yo kwa muganga kugira ngo twume muganga iyo ngwara itera imisonga myinshi iyo misonga ishobora no kubandanya n'igihe utwo duhere tuba twumye akaba ariho kenshi ncandabarungika ku muganga araba ibintu by'imitsi soza bwenge kugira ngo abakurikira kwera ubwo babare nko ku bantu bashaje canke ku bantu bafise umugera wa sida bubabaza cane kandi butuma umuntu ataco ashobora kwishoboza
zona iri mu ngwara ivugwa igakira ariko vyose bikavana nuko umuntu yanyarukiye kwa muganga
iyo ngwara novuga yuko umuntu ayivuje hakiri kare itica gusa yoshobora kwica umuntu iyo ativuje tuvuge hagaca hajamo ama microbe umuntu agacagira ico novuga infection générale hama ico gihe umuntu ashobora kwicwa plutôt niyo infection mugabo ntiyicwe niyo zona nyene izina
ingwara ya zona ntiyandukira ico bikoze igihe umuntu ajojotewe ko namazi ava mu duherehere two yafashe ashobora kumutera ingwara y'ibihara mu gihe atigeze abigwara akiri umwana nkuko muganga Belize Kaneza abivuga Ibujumbura, Diane Ndonse, ijwi rya Amerika.
Diane Ndonse arakinwe no kuri duce dusozera ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi mwateguriwe mwongera mushikirizwa na Joe Diane na Hazwe ndabakengurukire nchuti bakunze ko mwagiteze abiri. Fasil Gebehu ni wegeranije amajwi yose mwumvise muri kino kiganiro yabashikiriye kubwa Engineer Radius twe miko turi batatu ku izina rya bagenzi bacu mu ruganda rw'ikirundi n'ikinyarwanda ku ijwi rya Amerika tubifurize kubandanya mururanigwa mu vyo muri mu vyose tuzongere dusubire ejo nkaho twahereye.